Kwa masuwa kwa hemu butunga na yabzeme lejuja Amerika kwa rumu nani bakulikianu wakubzaa habibili nyamukuru kurujia ruswa nukuiwa bakule chajiru yeri lejuja Amerika aja amenyumuni dondoro wabo na hawa korela ndezire mani lakiza chegera chumukiza manza wa republika muna ya karusi agatina agati ashirubu seruko khenova mani rama mucha manza omri senare isubila mgi manza ya gitega kumukwa mkuru wa politike jamze nizigima na mucha manza okuru goruki konyene filoter ndaishimie mucha manza omri parakenguru ikuwukila senare zwe mmanza ya gitega Florida umucamanza wa sentare isubiramwe imanza ya Gitega Abeli Rankunda akora mu gisata kijejwe amategeko mu ibohero rikuru rya Gitega hamwe n'uwitwa Nestor umucamanza wa sentare nkuru ikukira intara ya Gitega mufungwa munani ni Jean Pierre Masabarakiza n'umukozi muto yajejwe gutunganya imirimo muri parake ya Republika Gitega aho bita ba planton ibyaha bishyikiwe n'ubutumwa bwo mu telefone bushyize amanza bufise nko amasoko yagereye idosiye yabitubwira hari umugabo yigize umukomisiyoneri aragenda akavugana n'imiryango y'abanyororo canke abafunga ubwabo akabizeza ko imanza zabo zishobora kwihutishwa canke naho bashobora kurekurwa babanje gutanga amafaranga harimo nayiwe ubutumwa buri mu telefone n'amajwi yagiye arungikira abakiriya biwe ahejeje kuganira n'abacamanza nizo byagirije ubushyize amanza bufise niko amasoko yo mu gipolisi yemereye ijwi rya Amerika uwo mugabo tutarabasha kumenya umwidondoro wiwe kuri uyu wa gatanu ku muhingamo yahagaritswe n'igipolisi afungiwe muri komisari ya polisi kumugwa mukuru wa politike abandi uko ari munani bafashwe ku munsi wa kane ku mugoroba ku itegeko ryo mushyize amanza akizigenza wa Republika babahamagaye ku matelefone bacabajana mu ibohero rya Gitega ubutarariye baciye bumvirizwa maze binjizwa umunyororo uwanyuma yinjiye saa 6 z'ijoro ni kumwe mu babibonye yiganiye ijwi rya Amerika nijya mbere kuva president Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi hagarikiwe icyarimwe abacamanza bangana gutya ariko inshuro zitari nke yabagabishije yavuga ko bamusuzugura bagakora ibyo bayishakiye no kuri uyu wa gatanu yabigarutse ko ariko yugurura umwaka w'ubutungane w'2023 ushyira 2024 Gitega umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye
reka tumutesha umutwe ubone ko abo mukorana mu kwica igihugu aho ndazi ko ariko bari baravuga ntacyo nzoba imana turi kumwe ndababwiza ukuri ntacyo nzoba aho arabavuga ngo tumutesha umutwe ngo kwari umugabo ngo arazana abazike sibyo muhora muvuga Hadi banavyumva bashamuri ko barabivuga banavyumva none imana ifise amatwi hose ikagira amaso hose aba batuma genda ziko hari abantu bari nyuma yanyu baba batuma
yavuze ko makubungu bagiye guciwe bitumwe n'abacamanza bakora akazi kabo nabi abasaba gutanga imihoho ataruko abasezeranya ko bazohonyora hamwe
reka duhangane cyerugaba utunganiriza bene gihugu namwe muje ku rugamba rwo kubarenganya duhangane aba bakoresha muhigwe ntimuze mutsindwe mwigwe muze mushike kuco mwipfuza gushikako hariho nibindi byo kudategera mwebwe nyene mwavuze ngo ubutungano bwo ubutugare rukomere nimwe muri ko muvuga ngo rugume rwahe mwaga ngurumva rero mu yongingo inama shikiranganje yafashe yo kugiye gukora mu shikiranganje atazosubira kugushingwa n'ivyimanza caba detache ivyo bintu byatwaye iki bo muze mura demissiona aba chamanza bari mu shikiranganje b'ubutungano ni mu demissione nzana abajiliste atari abacamanza nibace bata demissione muri mabanga bashinzwe hanyuma tugena legiste bakoreye mu bushikiranganje bw'ubutungane hari ngorane
ariko umunyamategeko Jean Vier Bigirimana asanga mukuru w'igihugu nkakizigenza atarakwiye kuvuga amajambo nk'aya
ni imvugo ihuri kureshwa n'umukuru w'igihugu aho bitandukaniye wewe mukuru w'igihugu nuko tuba turindiye yuko afata ingingo kuri abo bantu banyonora itunga ry'igihugu tugasaba yuko umukuru w'igihugu n'abandi bajejwe guhagarira amategeko niba bakeneye gufata abo bantu bagiye biturire
abacamanza indwi bafunzwe bitekanijwe ko mu ntango z'indwi z'abaca baburanishwa mu ntahe kibiriraho nk'uko amasoko yuzuzanya byemereye ijwi rya Amerika ni sentare ntahe news wire bwirizwa kubaburanisha hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riho ububasha abacamanza bize kaminuza kuburanishwa n'urwo rukiko cyo kimwe n'abasirikare polisi bakuru amakuru y'u Amerika yahawe namwe mu masoko yo mu butungane no mu ibohero rya Gitega nuko abandi bacamanza barenga 10 bikekwa muri iyo dosiye bashobora guhagarikwa umwanya wari wose ejo buri kaneza ijwi rya Amerika.